Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi. Mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 kaze mu biganiro byacu kuri mikro kuri isaha muri kumwe na Fidèle Niyongabo
nanje Aloise Bigirimana.
Itegeko riteganya ko umuntu udashobora kwitorera kubera ko atabona ashaka umwana niwe mwishaka hejuru y'ibyo ubu twateganyije noneho kuba bashobora gukoresha za mpapuro zabo bitwa purani.
Uwo ni Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umukuru w'igihugu ujejwe gutegura amatora mu Rwanda, avuga ku vyerekeye amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu Rwanda muri uyu mwaka.
Leta z'Ubumwe za Amerika yahagaritse guhiga Joseph Kony asanzwe arwanya leta y'Uganda.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ari mu rugendo mu gihugu cya Iraq, akavuga ko gukingira abasivile mu gisagara cya Mosul ari ikintu gitegerezwa gushimikirwako cyane kurusha ibindi.
Umuhungu wa Etienne Tshisekedi ahamagarira Abanyekongo kutazitabira imirimo ku itariki ya gatatu z'ukwezi kuza kuko abanyepolitike bananiwe kumvikana.
Perezida wa Rusiya Vladimir Putin yatangaje uno munsi kwa kane ko yifuza kubonana na Perezida wa Amerika Donald Trump. Aya makuru n'andi makuru twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Aloyis
bakoze Fidèle Tiohere mu gihugu kibanyi aho umuhungu wa Etienne Tshisekedi yahoze ari umunyapolitike arwanya leta ya Congo yatangaje ko agiye gutunganya ibikorwa bitandukanye mu gihugu kuko atakirwa kirava mu biganiro hagati y'abanyepolitike. Félix Tshisekedi yatowe kurongora urunani rw'abatavuga rumwe na leta Rassemblement inyuma y'urupfu rwa se. Yatangaje ko ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane hazoba guhagarika imirimo mu gihugu cyose hamwe n'ibindi birenze kuri ivyo. Imbere yuko atangaza ivyo, umugambwe IPDS wahoze urongowe na se ari we Etienne Tshisekedi wateye akamo abanywanyi bawo ko kuja mu myerekano y'amahoro ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane kuza. Hambavu y'ivyo, ku munsi wa kabiri murwa mukuru Kinshasa no ku munsi wa gatatu i Lubumbashi mu manuko bwa Kongo igipolisi carashwiragije abigaragambya kandi hari n'abatari bake bahagaritswe. Igisirikare cy'Uganda naco gitangaza ko umufashe wa Joseph Kony umukuru w'umuhari urwanya leta y'Uganda Lord Resistance Army yishikanye. Abategetsi b'igisirikare cy'Uganda batangaje kuri wa kane ko Michael Omona ajejwe itangazamakuru rya Kony yishikanye muri Repubulika ya Centrafrica. Omona yari amaze imyaka 23 muri RRA umuhari yinjijwemo ku nguvu mu mwaka w'1994. Ivyo bibaye nyuma y'umunsi umwe gusa Leta z'Ubumwe za Amerika itangaje ko igiye kuzokurayo abasirikare bayo bariko barondera gufata Joseph Kony. Ku munsi wa gatatu igisirikare cya Amerika niho rero cyatangaza ko kizohagarika ibikorwa by'inteko zayo yarungitse mu mwaka w'2013 guhiga abarwanyi ba RRA muri Centrafrica no gufata Kony hamwe n'abandi bategetsi bawo. Kony akaba asanzwe aronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byo guhohotera ikiremwa muntu gushika ubu atarafatwa.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Tuve muri Afrika tuze mu mahanga aho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ari mu rugendo mu gihugu cya Iraq, akaba avuga ko gukingira abasivile mu gisagara cya Mosul ari ikintu bategerezwa gushimikirako cyane kurusha ibindi. inyuma yuko ashitse kumugwa mukuru wa Iraq Baghdad Guterres yabonanye na president wa Iraq Fuad Masum mukuru w'inama nshingamateka ya Iraq Salim al-Jubouri no mushikiranganje ajeje kumigenderanire Ibrahim al-Jafari baganiye ukugena ibintu byifashe kubijanye n'abanyagihugu mu gikorwa c'inteko za leta cyo gutuza leta ya Kiislamu gisagara cha Mozo byari bitegekanijwe kandi kumunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres aganira n'umushikiranganje wa mbere Haider al-Abadi imbere yuko aja mu ntara itwagwa n'abakurde mu buraruko bwa Iraq abasivile barenga 500,000 bavugwa ko bakiri mu bice biri mu minwe ya leta ya Kiislamu gisagara cha Mozo benshi muri bo bakoreshwa na leta ya Kiislamu nk'inkinzo. Prezida wa Burusiya Vladimir Putin yatangaje no Moscow kane ko yifuza kubonana na prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu ijambo yashikirije mu nama igufashanya hagati y'ibihugu bigize akarere ka Arctic. Prezida Putin na prezida w'igihugu cya Finland Sauli Niinisto batangaje ko bifuza inama nk'iyo. Prezida Niinisto avuga ko kwakira iyo nama mu gihugu ciwe ryo bariteka kuri we. Prezida Putin avuga ko Burusiya bufise abagenzi benshi Washington kandi ko imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika izomera neza kurushiriza. Prezida Putin yarahakanye ko hari uruhara ubwo ariko rwose yoba yaragize mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamenyesheje ko ivyagirizo vyo ku Burusiya bwisutse mu matora yo mu mwaka uheze muri Amerika ari ibinyoma kandi aragasomborotso. Ibiro vya prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyemeje uno musi kuwa kane ko prezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping azogendera Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro na prezida Donald Trump ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane. Prezida Trump azokwakira Xi Jinping mu kibanza ciwe co kuruhukiramwo ca Mar-a-Lago muri leta ya Florida. Itangazo ry'ibiro vya prezida Maison Blanche rimenyesha ko mu bizokwihwezwa harimwe ibibazo biraje shinga Amerika n'Ubushinwa. Igihe Donald Trump yariko yiyamamariza kuba president yaridoza katari gake kunyifato y'Ubushinwa kubijanye n'ubudandaje yaragabishije gushira amataxi akomeye kubidandazwa bivuye mu Bushinwa no kuvuga ko ico gihugu gikina n'ifaranga ryacu mu kutarireka ngo ryerekane agaciro karyo ry'ukuri. Umushikiranganje ajeje kumigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yaragendeye Ubushinwa mu ntango zo kukwezi mu mugambi wo gutegura urugendo rwa president Xi Jinping. Mu nama yagiranye na President Jinping, Tillerson yamubwiye ko President Trump yiteguriye gukomeza ukumvikana hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Numwanya w'amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda h'inama y'igihugu y'abafise ubumuga isaba komisiyo y'igihugu y'amatora gukuraho inzitizi zose zobangamira abafise ubumuga mu matora ya prezida wa Repubulika arindiwe mu kwezi k'8 kuyu mwaka aho ni mu Rwanda. Abatabona bavuga ko bifuza ko botorerwa n'umuntu bihitiyemwo. Inkuru yo mumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Ubushakashatsi bwagaragajwe n'inama nkuru y'abafite ubumuga mu nama bakoreye Kigali kuri uyu wa kane bwakozwe ku matora yatambutse bukorerwa mu turere tubiri Akanyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba n'akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bwagaragaje ko abafite ubumuga batigeze bitabwaho mu gihe cy'amatora kuko batajya bashyirirwaho ibyangombwa byaborohereza mu matora. Madamu Mukazayire Christine wo mu nama nkuru y'abafite ubumuga mu Rwanda:
mwihanahana makuru ikigaragara nuko abatumva ntibavuge, akenshi amakuru ntibayamenya kuko niyo batumije inama zitandukanye hirya no hino mwikosoze ku mariste mugire gute ufite ubumuga bwo kutumva ntavuge we ntabwo amakuru amugeraho. Nanone ahatorerwa usanga batita kureba nubwo bashyiraho ibyumba by'itora ariko ntabwo bita kureba ngo ese abantu bafite ubumuga butandukanye nibaza gutora kuri iyi site ibi byumba by'itora dufite ese icyumba byibura umuntu ufite ubumuga azatoreramo kimufacilitatinga kugira accessibility yoroshye yaba utabona yaba ugendera mu kagare yaba ufite ubumuga bw'ingingo. Masite nanone twasabye yuko hazabaho ibimenyetso cyangwa ibyapa bigenda byerekana ngo umuntu ufite ubumuga azitabwaho gute
abafite ubumuga basaba komisiyo y'igihugu y'amatora kujya bategura ku byumba by'itora intebe zajya zakirirwaho abantu bafite ubumuga mu gihe baba bananiwe kubashakira ibyumba byihariye batoreramo ndetse bagateganya n'utugare twabugenewe twajya dufasha kwinjiza abafite ubumuga bw'ingingo by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutabona babasaba komisiyo y'igihugu y'amatora ko yabaha ububasha bwo kwihitiramo abazabaherekeza uyu ni Bwanda isaba Epimake na Mugiraneza Jean Bosco bose bafite ubumuga bwo kutabona
habayeho nk'abantu babihugukiwe bakabemerera kuba yakwihitiramo umuntu ashatse ariko atari kuvuga ngo ni wa mwana atari wa mwana ataravuga ngo ni wa mwana we umuntu we yumva mbone bari umuntu ufite umugore akavuga ati ndazana umugore wanjye ntorere cyangwa se ndazana murumuna wanjye nizeye yantorere
kwiyamamaza kwabo mu nyandiko urumva ntitubasha kubisoma iyo tujya ku matora ntago ushobora kumenya ngo nderekeza mu kihe cyumba cy'amatora ukabanza gusiragira hanze kuko utabubona twari twemerewe kujyana n'umwana utarengeje imyaka 14 kwa gutorere ariko hari igihe wajyana n'uyu mwana usibye ko muri iki gihe n'ubundi abana murabizi n'ishakura cyangwa abana ba wamutwara uwo mwana yageraho hari n'ushobora kumubwiriza ndi mabwiriza no hanze cyangwa cyakamubwira ati ntaze kugushukuze kumutora hangaha
madame Mutesi Rosa umwe mu bayobozi b'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga mu Rwanda yemeza ko nubwo amategeko atavugururwa mu gihe gito gisigaye ngo amatora ya president agere hakenewe byibura ko hari ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yabafasha hakagira bimwe bihinduka byatuma bafite ubumuga nabo bibona mu matora
bishoboka kudahinduka muri aka kanya ngo wenda bijye mu itora bijye mu itegeko bikorwe ariko nibura nka komisiyo y'amatora hari icyo yashobora kudukorera wenda niba dusaba ko umpa uburenganzira ko nizanira umuntu nshatse nimba ntabona ngo antorere numva icyo hagira uko babitekerezaho dusanga ko rero hakwiriye kugira igikorwa kugira ngo umuntu utavuga utanumva ahabwe nawe uburyo bwo kumenya ayo makuru
nta mibare igaragara y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda ariko bahagarariye imiryango bavuga kuko baba bangana kose bafite uburenganzira bwo gutora ndetse no gutorwa nk'abandi banyarwanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Edigwema umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda Charles Munyaneza yavuze ko atamuntu bategeka guhitamwo umuherekeza gutora yavuze ko itegeko ritegekanya ko gutegerezwa guherekeza umuntu afise ubumuga kutabona muri antunga ategerezwa kuba ari munsi y'imyaka yemewe iyo gutora
nabaga batabona bonye n'abantu bafite umuga butandukanye harimo abo batabona ari abafite umuga wenda bw'ingingo ushobora kubabuza kugera aho ibiro by'amatora biri bitewe n'aho biri hari abafite ubumuga bwo kutumva nabo baba bakeneye kumva by'abandi banyarwanda bumva ku bijyanye n'ibyo bigishwa cyangwa bakangurira amatora hashyirwaho uburyo rero bifatanyije n'inzego z'abantu bafite ubumuga hari amashyirahamwe hari za yuniyoni zabo zihari hari iyo nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga barimo umuvuga ubu aho mvugira aha neza twari dufite inama tuganira ku buryo abantu bakoroherezwa n'ubundi bajyaga boroherezwa ariko kureba uburyo noneho twashyiraho ubundi buryo bwihariye kuri abo rero bafite ubumuga bwo kutabona ubundi itegeko riteganya ko umuntu udashobora kwitorera kubera ko atabona ashaka umwana niba umwishakira nta wundi umumushakira wenda icyo cyumvikane niyo wishakira umwana utari wageza imyaka 18 impamvu dushaka umwana utari wageza imyaka 18 ni ukwanga umuntu ushobora kuza afite opinion kuko umuntu urengeje imyaka 18 aba yamaze kugira igitekerezo icyo nakwita political opinion akaba wenda n'uriya muntu utabona we yavuga ati we nufashe gutorere wenda we akaba afite ikindi gitekerezo kindi akaba yamutorera n'undi muntu akifuza cyangwa akaba yanatora kabiri kuko urumva ashobora gutorera undi udafite ufite ubumuga bwo kutabona kuko n'abagenje imyaka yo gutora niba ari mutari mukuru nawe araza kwitora ugasanga ya prinsipe yo ya one man one vote nk'uko abongereza babivuga ugasanga idapfuye niyo mpamvu rero hari hariho iryo tegeko ntabwo umuntu bamushakira uza kumufasha gutora niba umwishakira yaba umwana we yaba mwene wabo n'undi muntu wese yumva afite icyizere n'umwishaki gusa hejuru y'ibyo ubu twateganyije noneho kuba bashobora gukoresha za mpapuro zabo zitwa blanke bashobora kuzikoresha kuko nta nubwo bose bazi kuzikoresha turimo turagerageza kumenya imibare yabo abafite ubwo bumuga ni bangahe ariko n'abashobora gukoresha iyo mpapuro ni bangahe kugira ngo nazo tuzishyire ubu muri aya matora zizaba zihari ushoboye kuzikoresha azikoresha atiriwe azana na wa mwana ariko udashoboye no kuzikoresha azane wa muntu utari wageze igihe cyo gutora niko amategeko ateganya nta muntu rero uhakirwa umuntu niwe umwishakira rwose haramutse n'uwagira icyo kibazo yazatubwira
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika tukibandanya ku makuru avuga mu Rwanda inyuma y'umwaka agiye kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide n'ibyaha bihotere kiremwa muntu kuri uyu wa kane niho umucamanza yatanguye kuburanisha mu mizi Ladislas Ntaganzwa uregwa yirinze kuburana yemera canke ahakana ibyo aburana kubera imiterere y'ikirego cy'ubucamanza ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubushinjacyaha buregamo ubwana Ladislas Ntaganzwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu yabanje kwibutsa uregwa umwirondoro we n'ibyaha aregwa Ntaganzwa atazuyaje yemeye umwirondoro w'uko wakabaye kandi yiteguye kuburana umucamanza yamubajije niba aburana yemera cyangwa ahakana ibyaha Ntaganzwa yasubije ko ntacyo yavuga kuri iyi ngingo yavuze ko uburyo ikirego cy'ubushinjacyaha giteguyemo bumuzitira kwiregura yabwiye urukiko ko zimwe mu nyandiko mvugo z'abatangabuhamya urugereko MICT rwa Arusha rwazihaye ubushinjacyaha mu rurimi rw'icyongereza buzigumisha zityo kandi atumva urwo ruzungu gusa mu ijwi ritomoye yabwiye umucamanza ati mumpa umwanya mbona izo nyandiko mvugo mu kinyarwanda menye ibyo bandega uko bizaba bimeze kose nimbona bibimenyetso bimpama nzajya mbyemera Bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko zimwe muri izo nyandiko mvugo uregwa avuga ko zitumvikana bazimuhaye mu cyongereza no mu gifaransa kandi aremeza ko uwo bahanganye yumva igifaransa urukiko rwanzuye ko mu gihe ubushinjacyaha buzabubura naho buzajya bugera uregwa atahumva bizabihame ko buhasobanura mu rurimi yumva umucamanza Bwana Antoine Muhima yibukije impande zombi ziburana ko igikenewe mu rubanza ari kugaragaza ukuri ku kiburanwa nta ntambara barimo yabasabye kwitwararika no kwirinda guterana amagambo akarishya atagize icyo afasha mu rubanza Ubushinjacyaha bwahise butangira gusobanura ibikorwa by'ibyaha burega Bwana Ntaganzwa buravuga ko yari burugumestre wa komine Nyakizu kandi ko yari ahuje igitekerezo n'umugambi mubisha n'abandi bategetsi mu gihugu wo kurimbura abatutsi bose cyangwa se igice cyabo kuva muri 92 umwaka Ntaganzwa yinjiriye mu ishyaka MDR Power ubushinjacyaha buravuga ko yashishikarije abahutu kurimbura abatutsi acura umugambi wo kugenzura no kuyobora ibitero byahitanye abatutsi yitwara gisirikare kuko bwemeza ko yagendanaga imbunda ashyirishaho amabariyeri Nyakizu yakumiraga abatutsi guhunga muri icyo gihe ubushinjacyaha buravuga ko Ntaganzwa yari afite imbaraga ku buryo yashoboraga gutegeka ku bwicanyi budakorwa muri komine ye busobanura icyaha cya genocide bumurega ubushinjacyaha bwavuze ko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4/1994 abatutsi bo muri prefegitura ya Gikongoro bahungiye Nyakizu kuri paruwasi ya Cyahinda maze uregwa saba nabo muri Nyakizu kwahungira atari mu ahubwo ari uburyo ubushinjacyaha busobanura ko bwari bugamije kubarundarundira hamwe ngo bicwe aho kuri paruwasi ya Cyahinda honye n'ubushinjacyaha buramushinja ko haguye abatutsi basaga 30,000 abigize mu ruhare buravuga ko hari nabo Ntaganzwa yirasiye ubwe ubushinjacyaha buramurega kandi ko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4/1994 Ntaganzwa yafashe mikuru avugira Cyahinda amagambo ashishikariza abahutu kurimbura abatutsi ubushinjacyaha bunashinja Ntaganzwa ibindi 2,700 by'abatutsi baguye ahitwa mu bisi bya Nyakizu ibi bivugwa byose uruhande rw'iregura ruzagira icyo rubisubizaho ubushinjacyaha busoje gusobanura ikirego cyabwo Bwana Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 55 yavukiye Gashara mu cyahoze ari komine Nyakizu muri prefegitura ya Butare ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda arabura n'ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ni icyaha cya genocide gushishikariza abantu gukora genocide kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu ubwicanyi nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu ubutabera bw'u Rwanda burakeka ko yabikoreye Nyakizu ari n'ahakomoka n'ibyaha na magingo ayuregwa yabaye yirinze kugira icyo abivugaho. Naganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu ku mwaka ushize wa 2016 azanywe n'urugereko MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha Tanzania. Umwaka wihiritse ataratangira kuburana mu mizi kubera umurundo w'inzitizi zakunze kuvuka mu rubanza rwe. Bwana Radisilasi Naganzwa yari ku rutonde rw'abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriye haka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kwayitungira gatoki agaragaza aho baherereye. Iburanisha ritahani ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iyi ni mvanira y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 9 no kuri FM 105 n'ibice 2.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru yo mu karere tuyabandanize mu Burundi. Abanyeshuri hamwe n'abigisha bo ku ishuri ryisumbuye rya komine Giheta mu ntara ya Gitega bavuga ko indirimbo zishika zine ziririmbwa imbere y'uko abanyeshuri batangura ivyigwa zibatwara umwanya wavyo, ariko ubushikiranganji bw'indero burahakana ko atategeko bwatanze ryo kuririmba izo ndirimbo. Umesha makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Gitega niyo nkuru yaduteguriye.
Abana banyeshure bo kwishure gisumbuye rya komine Giheta bariko bararirimba ururirimbo rw'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko bwa Afrika. Indirimbo ikiririmbwa inyuma y'ihayagiza igihugu cy'u Burundi mbere y'uko baje mu masomero kugira ngo batangure ivyigwa nyezina, babanza kongera ko zindi zibiri arizo zizi ubw'ubumwe bw'abarundi hamwe n'uruvyino ndangamugambi w'inyigisho zo gukunda igihugu. Aba banyeshure batangura kuziririmba isaha imwe n'iminota 20 y'agatondo, bakaba bategerezwa kuziheza igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo batangure icigwa cya mbere. Ariko abigisha batubwira ko kenshi bazitangura iyo saha nyene y'icigwa maze bagashika mu ishure igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 nahone bagashikira ku gisabisho. Njejimana Diodone umwe mu bigisha wo kuri iri shure atubwira ko bifise ingaruka ku vyigwa.
Kubohera ari indirimbo zine zitegeza kuririmba mu gihe cy'umwanya w'ishure kuvuga saa moya n'inusu idarapo riduze. Hari gihe uwo mwanya ziba zigiye kuririmbwamo ari uwo mwanya icigwa kiba kigiye gutangura, ugaca usanga rero bitwaye iyo minota 45 mwigisha yategeza gutanga icigwa icyo bigabanya ko umwanya, ugaca usanga ca cigwa ntikibaye kigihera.
Abanyeshure nabone bavuga ko izi ndirimbo zine ziririmbwa imbere y'uko batangura ivyigwa zitaborohera. Batanga akarorero nk'iyo bakora akabazo ko badahabwa umwanya wako ukwiye. Aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Hari igihe usanga dufise na interrogation, ugasanga duhaye iminota mikeya cyane kubera izo ndirimbo. Je ndibaza bugabanya kura ko na rumwe izindi kazivuga mu mwanya wazo mu vyishyuye twayivuyemo.
Cyo mbona umengo bosubiramo na orere y'ivyigwa akongereza umwanya bakaziha umwanya indirimbo nyene.
Umuyobozi w'iri shure ryisumbuye rya komine Giheta na Karutimana Leonidas asaba ko izo ndirimbo zitogumaho nk'itegeko nyabuna zikagabanywa n'imiburiburi hakaririmbwa zibiri mu gihe cyo kuduza ibendera ry'igihugu. Ibyo bisaba ubushikiranganji bw'indero kuko avuga ko aribwo bwatanze itegeko bubicishije mu bajejwe indero n'intwaro mu ntara ya Gitega.
Ingingo yavuye mu bushikiranganji bw'indero ni ukuvuga batubwiye bati raba ukuntu by'ukuri izi ndirimbo zisubizwa akanovera. Je nkavuga nti rero zisaba umwanya atari muto abantu bari ku idrapo, kuko umuntu ariko araraba nk'ururirimbo w'ukunda igihugu ni ururirimbo rufise ibitero bitatu mbwa birebire birebire. Umuntu aravye birashaka gutwara minota itari mike itari munsi y'iminota 5 ariko baririmba abanyeshuri. Kugira ngo rero bikunde neza muntu mengo hamwe hamwe koza turaba indirimbo zishaka kuririmbwa bivaye n'umwanya ubuhari.
Nubwo uyu muyobozi asaba ibi mu bushikiranganji bw'indero bavuga ko babasavye ko bigisha abana indirimbo zitarenga zitatu uruhayagiza igihugu ubwo bumwe bw'abarundi hamwe n'ubwo akarere k'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko naha umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero n'inyigisho Juma Edouard avuga ko atategeko namba ubushikiranganje bwatanze guko ziririmbwa imbere yuko ivyigwa bitangura
itegeko ririho nuko abana imbere yuko binjira mu mashure baririmba ururimbo rwo guhayagiza igihugu cyacu cy'Urundi iryo tegeko ririho ikindi kiriho nuko dufise nk'indirimbo zihambaye nk'ururimbo rw'ubumwe bw'abarundi canke rwa ruririmbo rwo guhayagiza ishirahamwe gihe turimo bihugu byo muri kano karere izo ndirimbo ubushikiranganje bwasabye yuko abana bazimenya ariko nta tegeko ry'uko imbere y'uko batangura ibyigwa baririmba izo ndirimbo ndirimbo guhayagiza igihugu rwonyine nigo abanyeshuri babanza kuririmba imbere ko binjira
tumenyeshe ko no mu mashuri amwamwe yo mu ntara z'igihugu izi ndirimbo ziririmbwa nk'itegeko imbere yo gutangura ibyigwa umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard asaba abayobozi b'amashuri kwiyubara ku mwanya w'ivyigwa ntagira ikindi bawukoramwo abasaba ko ibijanye n'indirimbo byoje mu mwanya wahari ubuhinga n'indirimbo bwazo mu ntara ya Gitega Diane Ndonse ijwi rya Amerika
mukanya turasozera ibigani n'amakuru twari tubafite kuri isaha yamara imbere yaho reka Aloys Bigirimana twibutse incamake hamwe nanje incamake y'amakuru twari tubafitiye Aloys
urakoze Fidele mu makuru y'inkino nayo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje kuri wa kane ko ryahaye uburenganzira ibimesha makuru bitanu byo muri Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara bwo gutangaza ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2018 hamwe n'izindi nkino zizoba mu mwaka ya 2017 na 2018 ibyo binyamakuru byahawe ubwo burenganzira nganzira ni Econet Media ikazotangaza inkino zizobera muri ako karere kiretse Afrika y'Epfo ikindi ni Super Sport izotangaza inkino zo muri ako karere kose SABC yahawe uburenganzira bwo gutangaza muri Afrika y'Epfo gusa Star Times izotangaza inkino zizobera muri ako karere kiretse Afrika y'Epfo nayo Canal Plus itangaza inkino zizobera muri ako karere kiretse Afrika y'Epfo na Nigeria
Twabwiye ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres ari mu rugendo mu gihugu cya Iraq akavuga ko gukingira abasivili mu gisagara cya Mozo ari ikintu bategerezwa gushimikira ko cyane kurusha ibindi
Nayo umuhungu wa Etienne Tshisekedi muri Congo yahoze ari umunyapolitike yarwanya leta yatangaje ko agiye gutunganya ibikorwa bitandukanye mu gihugu kuko ngo atakiriko kirava mu biganiro hagati y'abanyepolitike
Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje no musiko wa kane ko yifuza kubonana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu ijambo yashikije mu nama y'ubufashanya hagati y'ibihugu bigize akarere ka Arctic Perezida Putin na Perezida w'igihugu cya Finland batangaje ko bifuza inama nk'iyo
Igisirikare nacyo cy'Ubuganda gitangaza ko umufasha wa Joseph Kony umukuru w'umuhari urwanya leta LRA yishikanye abategetsi ba gisirikare cy'Ubuganda byabitangaje kuri wa kane ko Michael Oroma Omona ajejwe itangazamakuru rya Koni yishikanye muri Repubulika ya Centrafrica.
Ibiro vya Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyemeje uno musi wa kane ko Perezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping azogendera Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro na Perezida Trump ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane. Perezida Trump azokwakira Xi Jinping mu kibanza ciwe co kuruhukiramwo ca Mar-a-Lago kiri muri Leta ya Florida. Njuti mwese mwakurikiranye nyamakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye tukaba tubashimiye kuba mwaduteza amatwi dushimiye kandi nuwafasha amajwi akegeranya ibiganiro Innocent Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Louise Bigirimana twaba twifurije umugoroba mwiza